Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya arimwo asentare y'iyungururizo mu Rwanda imaze kwemeza ivyaha vyose biregwa Colonel Tom Byabagamba yahoze ari umuyobozi w'urwego rw'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu tubafitiye nayavugwa mu gisata c'impunzi mube hafi ya maradio yanyu kwidonito. Imbere yo kuja kuyagezweho hirya nino tubanze tunyarukire mu Rwanda aho sentare y'iyungururizo muri ico gihugu imaze gucira urubanza Colonel Tom Byabagamba uyu yahoze ari umuyobozi w'urwego rw'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ejo ni Mukankusi atubwira ibindi kuri ino nkuru ikurikirwa na Eric Bagirubusa.
Yego Diane, urukiko rw'ubujurire mu Rwanda rwemeje ko ibyaha byose bihama Colonel Tom Byabagamba rusobanura ko imikirize y'urubanza mu rukiko rukuru rwa gisirikare igomba guhama ukwiri. Ariko hashingiye ku mategeko, umucamanza yavuze ko ibyaha aregwa bigize impurirane mbonezamugambi, bityo ko urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamishije imyaka 21 rutagaragaje icyo rwashingiyeho. Yavuze ko agomba gufungwa imyaka 15 no kunyagwa impeta za gisirikare. Araregwa guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda, gukora ibikorwa bisebya leta, hari umuyobozi, gusuzugura ibendera ry'igihugu no guhisha ibimenyetso byagafashije kugeza cyangwa se kugenza icyaha. Undi uri mu bujurire ni Frank Rusagara, brigadier general wavuye ku rugerero, ariko we ntabwo umucamanza yari yakata urubanza, yavuze ko aracyasuzuma cyangwa se ntaranzura, aracyagaragaza icyo ubucamanza bukurikiranyeho. Brigadier General Frank Rusagara, mugenzi wacu rero nk'uko wari ubivuze Eric Bagirubusa, harimo kudukurikiranira iyi nkuru, muraza kuyumva ku buryo burambuye makuru yacu mu mwanya.
Urakoze cyane. Ejo ni Mukankusi. Abantu bashika 12 bishwe mu isanganya y'indege yabaye muri Kazakhstan kuri uno wa gatanu. Ndi kumwe na mugenzi wacu Aloise Bagirubusa. Aloise, byifashe gute ivyo nkuru?
Urakoze Diane. Ndi Aloise Bigirimana. Indege yo muri Pakistan yari itwaye ingenzi zirenga 90 yakorotse aho yari igihaguruka mu gatondo ko kuri wa gatanu, ihitana abantu 12, abandi barenga 20 barakomereka. Abajejwe iby'indege za gisirikare muri Kazakhstan bashikirije ko iyo ndege yari igiye ku murwa mukuru Nur Sultani yasetse igihome cy'uruzitiro hamwe n'inzu y'amagorofa 2 igihaguruka ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Almaty.
Yandi makuru nayo muri Israel, aho umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu yegukanye intsinzi matora y'umugambwe Likud. Ejo ni Mukankusa ariko arabikurikirana.
Nibyo Diane, ministri Benjamin Netanyahu yaraye atsinze Gideon Saar bari bahanganye mu matora yo muri iryo shyaka Likud. Netanyahu yihariye amajwi agera kuri 72%. Iyi ntsinzi izatuma ashobora kujya mu matora rusange ya gatatu ya Israeli ateganijwe umwaka utaha mu kwa gatatu gutangira. Netanyahu yohereje ubutumwa bushimira abarwanashyaka ba Likud, avuga ko bamugaragarije icyizere n'urukundo kandi ko ari intambwe ikomeye higana amatora rusange hateganijwe muri uwo mwaka utaha. Sarbari bahanganye yamuhamagaye kuri telefone mu rwego rwo kwemera ko yatsinzwe amatora, cyakora ko azakomeza gushyigikira ishyaka rya Likud. Netanyahu aherutse kuba ministri w'intebe umaze igihe kirekire kuri uwo mwanya muri Israeli, atambutse David Ben Gurion wabaye ministri w'intebe wa mbere w'icyo gihugu. Insinzi ya Netanyahu rero yegukanye yagaragaje ko ibirego bitatu bya ruswa aregwa bitahungabanije uburyo ashyikiye mu ishyaka rya Likud. Mu kwiyamamaza kwe, Netanyahu yakoresheje uburyo bumwe n'ubwa perezida wa Amerika Donald Trump bwo gukerensa itangazamakuru n'inzego z'ubutabera, avuga ko abavuga amakuru bavuga amakuru atari yo. Kuva rero ibirego bimushinja ruswa byasohoka mu kwezi kwa 11, akomeza kuvuga ko arengana.
Ejo ni Mukankusi. Turaza kongera igihe c'isaha 1:30 mu yandi makuru giye kubandanya. Udutorokaniriza muri Philippines, naho ico gihugu carabujije abasenateri 2 ba Leta z'Ubumwe za Amerika kwinjira ku butaka bwacu. Aloise Bigirimana.
Egome, abo basenateri ni Richard Durbin hamwe na Patrick Leahy. Salvador Panelo, umuvugizi wa perezida wa Philippines, yasiguye ko bimwe ubwo burenganzira inyuma yaho bashiriyeho itegeko mu mafaranga Amerika izokoresha mu mwaka w'2020 ibuza abategetsi ba Philippines bagize uruhara mu ifungwa rya senatele Leila de Lima kwinjira muri Amerika. Delima ni umwe mu baharanira agateka ka muntu banegura cyane ingendo ya perezida Duterte yo kwica abadandaza ibiyayura mutwe, akaba ari mu ibohero kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'2017. Philippines kandi cyongeye kigabisha gushyiraho amategeko yima visa abanyamerika binjira muri icyo gihugu.
Aloise Bigirimana nawe wisango ni nka ryarindi duhayeje ni mukankusi gice saha 1:30 kugira ngo mubandanye muduturokaniriza amakuru agezweho ijya nino. Abakunzi b'ijugi Amerika muraza kuyumva rero ico gihe niho tubahaye isango mukanya duca twerekereza mu karere. Impunzi z'abarundi zababa ijana ziba mu ikambi y'agatekanyoka ya Kavimvira iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisaba ishami rya ONU ribitaho RCR kuzimurira mu ikambi ya Murongwe. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yabagendeye bamusigurira impamvu bifuza kwimurwa muri iyo kambi abenshi bamazemo amezi atanu.
Bifuza yuko ngaha badukura ngaha bakatujana tukareka guteba ngaha kuko batugumiza ngaha igihe kirekire tudafise ico turya tutaronka nakazi dukora bari bakuye kuza baca badutwara bakareka kutugumiza ngaha ngo tuguhakome igihe kirekire kuko tuhahurana ingorane nyinshi iyo batuze bakadushira ngaha tukaca tuhaguma batadutwayo turiko turaje ingorane duhura nazo tuba turi mu gushi ngaha kw'abantu kubera yuko tuba turi abantu benshi ntituranaronka kazi ntitunaronka nibyo dufungura kwambara usanga ari kibazo nibindi umuntu ashobora gusanga keneye mu buzima mugaba badutwaye nkiyo tuba turiko turaja huko tuba dusanzaye turashobora kwisanzura tukaronka ukuntu turonderera imiryango yawe.
Twebwe ikibazo dufise abana bacu ntibiga baricaye twazanya abana bari ku mashuri bose baricaye igihe kiriko kirahera cyo kwiga. Ikindi kibazo dufise ngaho ugiye kwa muganga baguhereza ikimanyu kimwe kikinini cyangwa se bakakubwira ngo nutahe ugende wicare muhira ntugwaye aho nta gipimo bagusizeho wica ugashutaha muhira ukaza kwicara aho umwana akakuremana cyangwa wewe ukaremba kagomba gupfa.
Ikibazo cy'uburaro vraiment ni kibi kuko abantu ushobora gusanga arara ku kireta kimwe akaba aricyo yifuka kandi ugasanga n'abana bashobora no kurara batifutse cyanke no kurara hasi bakajyama hasi hanyuma bakaronka ukuntu bifuka ikireta kimwe.
Mugihanga ari murara muri banga
bo turashobora kurara uburiri buguma bufatanye mpaka umusitari ukagera ku mutwe turashobora twaba turi nk'ibitanda nka 25 mu isari imwe.
Ikibazo cy'uburaro ntaje bandi tayi indwi ampaye ubureta bubiri nta karago fisi ndasasikira igireta kimwe kaca guca nka numva imbavumbabara rum burya rero nkacangira ikibazo ati none kuba mpaye ikireta kibirate babiri ibirate ibireta bibiri kimwe nkagisasa ku isi migaragara ikindi nkacyifuka nja mbyuka numva mbabara umubiri wose isari usanga yuzuye ntitubona aho duhemera kubera ko turyama nabi abana rero kubera ko dufatanye araba usanga bagusoba ko ugasanga mu kubyuka uzira amasobe kubera ko ubwishi bw'abantu.
Ikibazo cy'amawese kiragoye cyane ngaha bagihaye abantu bakuze gusa kibagihaye abantu bakuze abana rero babategeka ngo kuza baraza kwituma harya kuri kakabuga wabonye hariya ubwo kwari mu mucanga ubwo niho banyina babo bakaza bimbaho nyene agaca yahamba bayahambye inkoko nazo ziraze zikaza zibizura hariho umwanya akayaga gatangwe guhuha ngaha utokwipfuza guhagarara hano kandi urabona hajya niho abashira imbabura niho batekera niho turira umva umuntu ukutanguye kuhaba ntabwo turonka amahoro ntituronka naho tujura wana ni mu rupanga ntiturona hamwe kide prasa ngo tujye kuruhukira uwo muntu umva rero niyo ngorane dufise ngane
ano turi dufise ikibazo kinini kuko mu by'ukuri iyo haruye umuntu w'umugabo arinze arondera umugore bagaca bagera ahantu bamara amezi atanu amezi atandatu umwaka batigeze babonana n'umugore umva ni ikibazo kinini twe twashaka mutu barize seneri ko kumbure aha tuba tuje ko bababona ko twatandukanye n'abagore canke ko nubu twaba tukiri kumwe n'abagore
biterwa n'iki
ikintu kibitera n'amategeko je mbona yoba araha kuko iyo tumaze kwashika abagabo babahereza gwa bosare abagore bakabahereza gwa bosare ukajusanga umwana w'imyaka indwi itanu aciyaja mu bagabo uwo ni umwana ushobora gusanga ariko ararasoba ikibazo cy'intuza cy'umugabo ukajusanga ntabyo amenyereye ukajusanga ari kumwe n'abasore induru zikaca zitangwa kwaduka mu masare rero mu by'ukuri basaba badukorere igikorwa kinini cyane ukungene bodukura hano hantu bakatujana aho twoba twaragenewe buba bakoze.
Dushimire mugenzi wacu Vedaste Ngabo yaduturukanirije amajwi y'izo mpunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Kavimvira ni kambi y'agategekanyo mwumvise ko basaba kwimurirwa imurongwe kuko ubuzima babayeho muri iyo kambi batabushima. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya rero nk'uko twari twabicije ku mbuga ngurukana bumenyi azuba ari wa mwanya wanyu guca mutasha abanyu mubandanya mwipfurizanya Noweli nziza mukatubwira n'ingene muri ko murayihimbaza hariho abakihimbaza hariho abandi bariko baritegurira umwaka wundi mushasha w'2020 basozera uw'2019 vyose turabaha kanya mu bitushikireko akaririmbo twinjiye ko na karirimbo hari joro ku murwi Shemeza Music.
Umukiza yatuvukiye.
Mbere duse ku murongo wa telefone akaba ari Seleuse ikaze. Ego, uherereye Seleu.
Murako murumu mwanya tuko tuvugana ndi mu gisagara cya Juba mu mukuru wa Sudani
y'Epfo. Ego, aho ku mugwa mukuru wa Sudani y'Epfo vyifashe gute Noweli mwayihimbaje gute?
Noweli twarahimbaje nuko dushoboye kuko twaratomboye n'inzira yagize imisigo ariko umunsi ntiyaguye twaragiye dusenga hanyuma rero umuntu yari afite icyo asangira n'abandi turagisabikanya.
Aho i Juba muri Sudani y'Epfo muhari muri Abarundi n'Abanyarwanda benshi Gaseleu?
Ego turahari vrema turahari Abarundi n'Abanyarwanda.
Mugaca muhimbariza hagati yanyu
turaduhura umwe wese kuko urabona nka Juba uretse ko ariko n'igisagara ubu kiriho kiraguka cyane usanga abantu benshi aba mu buce butandukanye mbuga nk'abantu tuba tubana turashobora kujya hamwe.
Yego, hamugashaka kwifuriza nde Noweli nziza uno munsi?
Umunsi nina nje kwifuriza Noweli nziza kuri bene wacu w'Abarundi n'Abanyarwanda bwa mbere tubanino na Juba namwebwe mwashoboye kunyiyumvira ikora ku gihugu cya Amerika. Natanze rero natanze mu Burundi nkaramutse umuryango wanjye uri Gitega umugore n'umwana n'ababyeyi.
Abo bose bari mu gihugu cy'u Burundi?
Bigitega
ku mugwa mukuru wa politiki
na cyane cyane.
Nuko rero Celsius urakoze ngaho i Juba muri Sudani y'Epfo Abarundi n'Abanyarwanda n'abandi bose bumva runo rurimi tuvuga ubabwire ko tubatumiye mu biganiro vyacu bitandukanye turakeneye kumva amajwi yanyu turakeneye kumva ico mugona ku biganiro vyacu bitandukanye twibaza ko mu 2020 tuzobaronka muri benshi.
Ndaza kubabwira bashobora kubona uno
munsi nukuza bararunga ikinumero nk'uko wayirungitse uceje kuri Facebook yacu ariyo VOA Radio yacu.
Ego cyane.
Ego, gira umugoroba mwiza ngaho i Juba muri Sudani y'Epfo.
murakoze namwe mororani guhenda ho muri Amerika.
Mhm. Turase na Jeremy ku yundi murongo wa telefone. Jeremy kaze nawe?
Yego, murakoze cyane ikaze.
Mhm. Uherereye nawe?
Uherereye mu gihe mukubaye na Nairobi.
Nairobi haravugwa make.
Nairobi n'amari. Abura karahi cyerwe amahoro.
Mhm. No wiri mwarahimba Janet.
Nawe ko bisanzwe ko arahimbaje ujya n'ubu turatahimbaje abantu bacyarimo n'ubu tugiye kureba kubishyira mu bantu bose
mu mpera z'umwaka. Arumva hariho abo Noweli kugwamo n'umwaka mushasha bonane ugasanga barahimbaje gushika igenekerezo rya 31 gutyo bagaca bagira ko na bonane
n'ubwo n'ubwo se inangaha n'uko bamaze kuboye makabye abona abantu basetse guhera buri gihe nshinzwe gusohora ikirango abantu bari mu masetse rwose ahambaye kandi nk'uko mico imeze usanga abantu baravuye mu mikuru baragiye ngo baravuye iyo mu mashyamba cyangwa se aho basetse ku mitumba.
Nuko rero Jeremy ugaca ushaka kuyifuriza iyo Noheli inde uno munsi
yego nagama nifurize umwaka mushya nabyo bwa mbere bya Amerika. Rwose murakoze cyane buriya tuzanye cyangwa se iyo muhaye abantu umwanya umaze buri medio yose yabikora icyo ni ikintu cyerekana kuko ariko cyerekana ko ndi mpamvu kitaye rwose. Ya reka icyaramo zanjye za mirongo ihere ndi yera se hariho mu kwanze ibyo biganire. Yera mukandi cyane cyane. Biganiro rwanda mu tondera mu kirere no kamutya ayi mana cyane biri. Hano na famiye yose.
Ako Jeremy aga telefone kawe n'ukuri ndumva kavuga nabi nituko turavyivya nyuma ntituvyumvise turacaye kumwe ku murongo wa telefone.
Yego ndabara ndumbura. Hariho muyomba yaho mu pasuri. Amerikana numva kubekirije mwaka mushya mu 2022 hamwe n'abakirisitu mu kinyarwanda rwose. Nana tutwareka hariho mubyara wanje abana aho ngaho witwa Patrice Zaire urabashije bwo kugira
ngo urakoze cyane ngaho i Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya. Na wewe ubutumwa ni nkubwo na Haesele yuse muri Sudani ku murwa mukuru Juba ubabwire abarundi n'abanyarwanda bari ngaho ko 2020 amaju yanyu tuyakeneye. Kugira umunsi mwiza impera z'umwaka mwiza na nowe rubandanye uyihimbaza neza. Ego Hijuki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kano kanya twakabahaye kugira ngo mushobore gukomeza mwipfurizanya Noheli nziza. Tukanabashimira cyane ku ruhara mwagiye muragira mu biganiro n'amakuru byacu bitandukanye. Ushobora kuba warabaye umutumire warakoze cyane, ushobora kuba waraterereye ibyumviro mu biganiro byacu bitandukanye warakoze cyane, ushobora ndetse no kuba waratwumvirije ugahitamo kudahamagara canke kutavugira kuri no radio. Twibaza ko mu 2020 tuzokuronka nk'umunywanyi w'ino radio ijuri Amerika mukurikirana ku mirongo itandukanye ya FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni kuri shortwave. Ahandi musanga ibiganiro byacu byose by'uno mwaka tugiye gusozera ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. akaririmbo ni Gloria na karirimbo kumurugwi urwaruka Chorale Saint Dominique badirimbira mu gisagara cha Bujumbura. Turabandanya rero ncuti bakunzi tubahakanye ko kwifurizanya Noel nziza no kutubwira ingene muri ko murasozera uno mwaka. Turafise uyundi ku murongo ni Théophile. Théophile ikaze. Théophile, uri he?
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisoni muri Nord Kivu.
Ariko twe turakumva neza nta kibazo. Noel mwayihimbaje gute ngaho uriga Teofi?
Abwo turi kubasonda neza ariko turagerageza kwishimira Noel nziza no ku bantu bose umviriza ijwi rya Amerika aho bari bose abanyamakuru bose kabisa tuyifurije Noheli nziza.
Hanyuma aho umwaka nawo muriko mwisozera gute?
Ibazo sindi kumva neza sindi kumva neza ariko tubumvira ku mirongo ya Facebook Live ntabwo tushobora kubaruza ku
Africa se sago tubabona ariko ntacho urakoze ngira ngo ubutumwa bwawe bwashitse na butatwumva neza abariko arumva radio kwijugya we ridushikira bo barakumva gira umunsi mwiza Théophile ngaho muri Congo. Chorale Saint Dominique mu karirimbo kabo Gloria. Undi duse ku murongo wa telefone imbere yuko duca tusubira mu karere k'ibiyaga bigari tukababwira yagezeho muri kano kanya ni Emery. Emery kazi.
Kazi murakoze cyane kuduha akazi.
Uherereye he?
Uherereye Kampala.
Kampala Noel mwayihimbaje gute?
Sawe?
Kampala mwayihimbaje gute Noel?
Ai Kampala tumeze neza abantu bari kuba banezerwa cyane n'iminsi mikuru ya Krismasi no kumaririza umwaka. Ariko kabisa abantu baranezerwa cyane ku bantu basanzwe bifite uburyo usanga nta kibazo baranezerewe cyane. Natwe tuba duhari turi kumwe n'inshuti n'abagenzi nyine b'iwacu.
Hamugashaka kwifuriza nde Noheli nziza uno munsi? Ino Noheli ugashaka kwifuriza nde?
Ndashaka kwifuriza abasore bose turi kumwe hano bava mu ntara ya Cibitoke. Ndayifuriza mama ari Muyinga. Ndayifuriza na bene wacu bari Muyinga. Ndayifuriza umukunzi wanjye ari Muyinga ari n'umuganga ku bitaro by'i Muyinga. Ndayifuriza n'inshuti zanjye zose abandi bari aho mu Ikarusi, Bujumbura, Ingozi ni Muyinga cyane cyane aho mvuka.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza Noheli nziza n'impera z'umwaka mwiza na wewe ni kwa kundi nyine n'abarundi n'abanyarwanda bari ngaho Kampala Uganda n'ahandi hatandukanye turabarindire mu 2020 kugira ngo muzobandanye mutujyohereza ibiganiro muduha makuru mubana natwe. Urakoze cyane. Ego. mukanya turahava duhana gahindukira ariko imbere yuko tugahana twongere tunyarukire gato mu Rwanda ndi kumwe na mugenzi wacu Eric Bagiru ubusa ariko arakurikirana ivy'urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba hamwe na General de Brigade Franck Rusagara Eric bigeze he ivy'ugo rubanza razikwari watuciye ku masonga mukanya tubwire ibigezweho
Diane kugeza ubu ngubu ndi mu nkengero z'urukiko rw'ubujurire ariko nakubwira ko urukiko rurangije kusomera aba basirikare bombi burumwe rumuhanishije imyaka 15 rwavuze ko urukiko rw'ubujurire rw'igisirikare rwarahanishije umwe Colonel Tom Byabagamba heza kuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu rwarwamuhanishije imyaka 20 n'umwe ntacyo rugaragaza rushingiraho rero umucamanza asinziye ku mategeko yamuhanishije imyaka 15 kimwe na General Frank Rusagara yamuhanishije imyaka 15 ayivanye ku myaka 20
igice gikurikira n'icahe barashira ntahishize canke ubundi harabaho ibindi kuko wavuze ko ari sentare yiyungururizo
ku rwego rw'u Rwanda kuri uru rwego mu butabera bw'u Rwanda nta kindi gishobora gukorwa ariko tuvuganye n'umwe mu banyamategeko bunganira abaregwa ubwo ni Me Buhuru Pierre Celestin aravuga ngo nubwo bakoze icyo bagombaga gukora ariko ubutabera ntiburangirira mu Rwanda bagiye kuvugana n'abo babunganiraga barebe niba bakisunga urukiko nyafurika rurengera uburenganzira bwa muntu
muri make Eric ubwo rubanza abari barwitabiriye nimba washoboye kuvugana na kubo bavuze yuko bakiriye gute ingingo ya sentare y'ungurizo y'u Rwanda
byari bigoye kubavugisha kuko benshi bari mu gahinda bari kurira ubona abagifite akabaraga cyane abakiri bato bishingikirije mu gituza abageze mu zabukuru ariko muri rusange wabonaga ko bakinamara kwemeza ko Colonel Tom Byabagamba agomba guhanishwa imyaka 15 y'igifungo kunyagwa n'impeta za gisirikare babonaga ko bahise bacika intege bagaragara ko bamwe babuze uko bifata abandi binadiriye bitangiye itama ibintu nk'ibyo bagenda bamwe ubona bagenda barira muri
Urakoze Eric Bagiru ubusa tuze kongera igihe cy'isaha n'iminota 30 kugira ngo utubwire ibyinshi kuri iyo nkuru ugiye kubandanya udukurikiranira reka dushimire mwebwe mwari muteze ano makuru n'ibiganiro byari biremesheje na Jean Diane Nahazoe yakoze Fatuma Alimasi Kalala yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma waraduhagarikiye yari Etienne Karekezi nawe nyene yakenuye tubararikiye amakuru igihe cy'isaha imwe n'iminota 30